yenderano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, waba uri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha akanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafite ijambo.
Kaze mu kiganiro ndafite ijambo no munsi ugwaruka ducije nino ivyashikirijwe n'umugwi wawe ni ujejwe matohoza ku Burundi hamwe n'uwaserukiye Burundi kubijanye n'ingene gatera kazi na muntu kifashe mu Burundi mu nama yabereye I Geneve mu Busuwisi. Kiganiro mukaba mugishikirizwa na Francine Kanyange.
Ndafite ijambo.
Muri nama yabereye Geneve itariki 11 uku kwezi kwa gatatu umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi warashikirije icegeranyo ku Burundi imbere y'inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu warerekanye kwa gateka kazina muntu kagihonyangwa naho hari bimwe ushima nkuko yamabigira igihe cyose ivyegeranyo vy'uwo mugwi bisohotse ubuserukira u Burundi yaramenyesheje ko ivyavuzwe ari binyoma agira ko yerekana ko byose bigenda neza. Tubyumvirize muri iyi nkuru ya Jean George Kibogora yaciye mu makuru ya Radio Inzamba yo kuwa 11 uku kwezi.
Nkuko bivugwa na Dudu Diene arongoye uwo mugwi rero matoza kuvyerekira u Burundi ahate akazi na muntu ngo kabananye gahonyangwa na cyane cyane ngo bikabonekera mu itotezwa ry'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharanira agati akazi na muntu hamwe rero n'imbonera kure zirimo zikorera amabi atandukanye banyagihugu.
Le président Ndayishimiye a souligné que les partis politiques d'opposition ne devraient pas être considérés comme des ennemis.
Umukuru w'igihugu Emmanuel Ndayishimiye yaravuze ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi atawe ifata nk'abasi, ariko ikiboneka nuko nk'abanywanyi b'iyo migambwe na cyane cyane umugambwe Sene n'ubu bagikingishwa ijisho. Bamwe muri bo barahagarikwa bagatabwa mu mvuto atamategeko yisunzwe kuva mu 1990 uheze. Ikirongo cy'umukuru w'igihugu kizotuma abarenga 5,000 barekurwa n'ibyo gushima uravye murengera mikiri bafunzwe, ariko ikibabaje nuko iyo ngingo itaraba abaharanira agateka kazi na muntu bafunzwe cyo kimwe n'abafunguye ibya politiki. Ikindi nuko n'ubu imbonera kure ibandanya kwitwara nk'abajejwe umutekano na cyane cyane hagati mu gihugu.
Leta
y'u Burundi yoyo ivuga yuko ivyerekeye agateka kazi na muntu ngo vyifashe neza mu Burundi, ahubwo iyamiriza abasi b'u Burundi ngo ata kindi bakora atari gutanga ivyegeranyo bitari vyo. Renovatabu yari yaserukiye leta y'u Burundi.
La situation Burundi connaît d'énormes avancées significatives résultant de la nouvelle politique intérieure.
Uno musi mu Burundi ibintu bimeze neza cyane tukabikesha uburongozi bwiza haba mu gihugu hagati no mu migenderanire n'amakungu hagati mu gihugu. Indongozi ziri ko zirita ku rutare ngo habe intwari bereye amagara meza ubutungane kuri bose kurwanya ubukene biciye mu kwigisha abanyagihugu ubuhinga bwo kurima no korora. Aha ntitwosiga inyuma kurwanya ubushomeri mu gwaruka gushyigikira amahoro be no kunywanisha Abarundi. Leta ntakitariki irakora ngo ikingire agateka kazi na muntu mu gushyira uburyo butari buke muri icyo gisata. Ikibabaje nuko hari ababandanya bacafuza isura y'igihugu mu makungu atangwa n'imwe z'ubutegetsi bwama buriko buriya miridi naho biruko waserukiye igihugu cy'Ububiligi we yavuze yuko agateka kazi na muntu n'ubu katifashe neza na gato agataka karorero nk'abantu baguma bafatwa bagafungwa bidashyiye mu mategeko.
Ugwaruka mwumvise ibyavugiwe I Geneve mu bivuga kwiki. Eliek ari mu Burundi arerekana ingene na hagati y'akazi na muntu katubahirizwa hariho byiza biriko birakogwa.
Hariho ibintu byinshi biba mu Burundi abantu bakicwa mugabo bakavuga ngo bagiye mu matohoza, ayo matohoza tukabura iyo yatahiye. Sigura yuko aba harimo abantu bantakogwako bashobora kubona bati hamwe byo bagwako tukasha tuyitangaza. Ibara ryo bariguye muganga cyanongera ngagaruka ku bintu byiza ariko birakogwa no vura yuko kuri ntwaro yoye nako abanda ishimi ari no cyiza hindutse utuke kuraba ngagogwa kubimonera kuri ubu kwivugwa cyane mu mabi menshi kuko ugiye kuraba benshi bace banatinya kuko yari yafashe ingingo yuko atosira kubona bariko barakinzura ariko barafata abanyagihugu babahohotera bakora ibikorwa byategeza gukorwa baje kumutekana icyo ni cyo gushima kandi ikindi nacyo cyo gushima ni uko baretse ibigo byinshi ariko birahuza urwaruka cyane cyane imbonerakure nabo muri opozisiyo kugira ngo babigishe kubana neza aha twavuga nka ikigo senape hariko ikindi kigo bita DRTP doko ibyo n'ibintu n'amashyirahamwe ariko arakora cyane bimwe biboneka mu guhuza urwaruka bakabahuza bakababwira bati mutegereza kwigenza ukuntu nuko urwaruka rumwe mugasanga ariko rurahinduka kuko ari two bide hariho n'abo muri opozisi usanga bakora nabi atwavuga nk'abo nk'urwaruka rwo muri CNL ubu managwa nyine ndi kwera ngo de hari abo usanga bagenda barakora ibintu bidakogwa bacyoza abantu ibintu cyane ibi na biriya urumva nabo nyine ubu barabigirije bati namwe byo mutegereza kubana n'abandi neza kuko ibintu byo kubyura amashavu hirya no hino si byiza rero izo raporo nazo ngarutse ku izo raporo zawe rimwe na rimwe hari igihe abo mu Burundi bariko barabivuga ngo abumenga oni irasari nk'abantu bafitiye akariganga muhogo leta y'u Burundi kuko tugiye turaba nko mu bihugu bya byo nka mu karere ari ibihugu usanga ari karuhariwe ukwenya gakatika kazi na muntu bongo cyangwa rero cyangwa turumvira ngo mu Burundi ari bo bakunda kuzaburavugwa ugasanga ibyo bindi bihugu nabo kandi basangiye n'indi bivugwa utumengana ibintu byo guhotera nk'igihugu
tugumye mu Burundi tao arashimangira ibyavuzwe n'userukira Burundi ati agateka ka muntu karubahirijwe gose
ari yo nokwe bizatanga kazi na muntu muri bone bavuje abantu n'ukunyene cyabo kuko ndondera ari yuko binyatika atazina muntu amubona hadi hari nagende yo hanze bazikundira yo hanze mende n'ibihugu nka nta kunda abantu nta kundi kuko babone inyungu zabo ngatwe ndazikora nga mu Burundi atazina muntu kubahinzwe neza neza cyane bikomeye abantu bahisha barizana sinda matiyo ikingi ari ukuruwe masaya mutama kumasaya marakura ingenga kana ishimwe cyo kumugara none niba sake bindi biki je reba vuga nta cyo ayikura ariko ndazi ko umva bo batavuje ndani bahemba batavuje ni baraka umva bavuje niho batawe kare kumenga bari ho kaje ariko ndazi kenya mu Burundi gataka zina muntu karabahinzwe neza cyane ne rero abona bavuga nabo Nyungu chabu na wachua kikura.
Jean-Marie ali muri Uganda atuwa mugwi ujojo matoza ku Burundi nurila usema leta nayo iliko ihishungo oti inziri kuilasha.
Chagiranyo ujojo wa matoza ku Burundi ya shikirige mwona mseru uka ya oni. Uli kula raba uwa kuikila nijuwela mungu chachu. Kau habaha mira mwagara mira nengwa hiru waga ande yu katalizwa. Kuko nibonekeza kugeza uyu munsi nta zero n'icyumuntu hatishwa abantu nta munsi rirenga hadakubagwa abantu kandi nabo bose babikora ukabona ko nta muntu n'umwe muri bakurikiranwa nta namwe ashize imanza muri bo ibi nabo nubwo baba babiharira bakavuga ko byose byera nta wuhava arahira ngo yemeze ko byose byera mu kungu kuko byose bibera aho abantu babona n'ibiba byinyegeje n'umunsi ubuhinga bwarateye imbere bigakurikiranwa bikamenyekana rero kumva uyu yaserukiye leta muri iyi nama yubaho kakavuga ko byose byera mu Burundi ubuye amahoro yaje nibyo hariho intambwe ihari ishasha yateye ariko n'ubu haracari hagahari kuko izi ngorane zose uyu yavuze zirafani nubwo bazisarira ariko iyo turiko turaraba ibi byose biratwereka neza yuko igihugu cyacu nyuma munsi gifite abarongozi bahagendera ku nyungu zabo baharanira inyungu zabo mu byo bavuga ariko nabyo byakwegeye igihugu kugeza uyu munsi kinjyane igine cyose bahenda n'abarundi ngo bagiye mu manama y'ukuganira ngo bahezi ngo babiri gusaba gifitire usanga wagenda usanga abanyabandi bashira imbere inyungu zabo bagashingira inyungu zabo zikajya imbere gusumba inyungu z'igihugu nibi bisa tuza gusanga aho umuntu kuvuga ukuri ati ibintu byifashe gutya tugaharira tukabeshanya ku nyungu zacu gusa ariko abarundi nabo bamwe bari mu marira aho bamwe barira abandi bakaririmba amahoro n'ibintu bitayisana kuko uburundi n'ubwa twese nibyo ntihahohoterwa abarundi bose mbwa tumenye neza ko n'uwo murundi umwe nawe afite agaciro nk'abandi barundi ushaka yuko igihugu gitera imbere ntushobora kurengera inyungu z'uwo ari we wese ariko hagashyirwa imbere inyungu z'igihugu muri rusange rero jewe nk'urwaruka rw'igihugu nashaka gusaba abarongozi bahari uyu munsi bamenye neza ko igihugu kiba cyatabwo gisaza ntubamenye neza yuko ibihe bihe ibindi ibyo baba bari ko barakora mu manyanga gerageza gupfukapfuka ku nyungu zabo bamenye ko ibihe bizoze kuri tukazahabona umwe wese akaduhaniza icyo yakoze
iwo uvamwo ajya umukuru kizira kumutuka ntikizira kumubwira ukuri ukakubuza kuvuga uzo ugaragaje
ndanize kuri Mos ari muri Zambia arerekana ko agateka kazi na muntu gahonyangwa nkuko uwo mugwi w'amatoza wabivuze
ndashigikira kandi nkanatera n'intege umugwi wa Oni ujeje kurangiza agateka kazi na muntu ndiki cyo gucashisha Burundi kuko ubiye kuraba agateka kazi na muntu ntikubahirizwa tufatiye kwihonyangwa yagateka kazi na muntu turabona ko nk'umuntu ara nka zose z'igihugu aho ushobora kubona umuntu ari kurenganwa azira ibyiyumviro agahonyangwa ubundi burorero dufatiye n'ukungene abafungwa usanga bafunzwe hari n'abafungwa ugasanga ibiringo byabo byo gufungwa byarakwiye mugabo ugasanga abo bantu babungiriye ko n'iyindi myaka ntibari kubikurikirana abategetsi ugasanga bari kubadindiza imanza ibyo byose biri mu bintu byo kutubahiriza agateka kazi na muntu rero icyo agateka kazi na muntu kivuga ku gihugu cy'u Burundi ni ukuvuga ko umuntu yategetswe kuba yubahirijwe agateka kiwe ntigahonyangwe ibintu byose bigakorwa mu mategeko ahakubahirizwa umuntu hatarabwe nkunzi hatarabwe ngo ava mu mugambwe uyu cyangwa uriya umuntu mu gihe akoze ikosa arihanirwe n'amategeko rero jewe nk'icyo nokebura na cyane cyane umukuru w'igihugu nashire na cyane cyane ubwenge kuri aba bantu ku bisata byose haba kubajejwe amabohero haba kubajejwe ibikorwa byose ego turiko turabona hariho ibintu ariko yifatamo neza ku bantu usanga batamerita cyangwa batabereye icyo gikorwa ibikorwa baba barimo ubikuraraba urabona ko abenshi bariko barakugwa bakugwa mu kazi rero ikirimo na rimwe turabishima rero nashaka umukuru w'igihugu ashire ku bwenge ku munyagihugu ko kugira ngo abeho ubere umunyagihugu rero nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu nashire ku bwenge kuri ibi bintu abantu bubahirizwe agateka kubahirizwe kamu
Axel ari mu Burundi ati leta y'u Burundi aho guhakana ibiboneka yo kwitaho kubikosora
ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu kuva mu 2015 ntikigeze rihagarara kiretse kumbure ko ritoba ryagumye ku muvuduko ryariko ariko n'ubu biracaboneka ko abahohoterwa bariho kandi atari bake bamwe baratogwa baciwe amazosi abandi bahohotewe gutandukanye ndetse n'abagipfungwa biboneka ko ari ibintu bidasobanutse neza baracafungwa akarero ntikari kure akarero kari kuri wa mudamu Kaneza yapfunzwe yagirizwa kwica umugabo wiwe ariko bikaboneka ko ibyo bintu haba hariho byinshi byinyegeje inyuma ndetse twarigeze kubona urwandiko rumutezurira ariko ntituzi iyo ngingo iyo yahereye biboneka rero ko guhohotera agataya akazi na muntu bibandanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi n'ubu biri ku muvuduko munini kuba aserukira u Burundi miliyoni yavutse ko ujya mu utohoza ku Burundi ko wamwishikiritse ibinyoma ndetse n'ubu ushyikiritse ibinyoma kuri we navuga nti abari ku kazi kiwe imisanzu yatumwe na leta y'u Burundi kandi ategetswe kuyidefanda haba mu bibi cyangwa mu byiza ategetswe kuyidefanda icyo atabikoze akazi ko bakamaze kumunanira uwamutumye iyo ashobora guca mu bakozi rero kubwira akazi kiwe kabandanya ategetswe kuyidefanda iyo leta ategetswe kuyivugira ibyirahura akerekana ko byera ariko icyari gikwiye ntiyari bakwiye kubeshutsa ku muntu ahubwo bari bakwiye abategetsi bacu b'u Burundi kujya ku kipi bakarwanya ibyo byose bigirira nabi agateka akazi na muntu.
Bibutse ko uwo mugwa wawe niwe ujejwe gutohoza ku nyangwa ry'agateka akazi na muntu mu Burundi kuva mu 2015 aho hatangura imyiyerekano ijyanye no kwiyamiriza gusubira kwitoza kugira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu kwa Petero Nkurunziza.
Gomba kuba kugira nawe nuka gikore abanyagihugu bakeneye umuco utari inyuma agateka kaciyo kageramiwe ningombwa tuvuge
ikiganiro ndafite ijambo aha niho tugisozerereye cyari cyerekeye iby'agateka akazi na muntu mu Burundi cyane cyane byashikijwe mu nama yabereye i Geneve mu Swisse kuwa kane uheze. Mwumvise icyo bamwe n'abandi mu rwaruka babivuga ko bamwe bavuga ko agateka akazi na muntu kubahirijwe abandi nabo bakavuga yuko n'ubu kakibandanya gahonyangwa. Nkaba nshimiye mwese mwateze amatwi ikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo naho kurindi saha.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.